Iyi muri ko mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri studio 18 Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabibutse ko mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero 19 na 22, 41, 45. Mu Rwanda naho mukatwumvira kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu canke kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ikaze mwese mu makuru yo kuri Nosa.
Bigaragara neza yuko amatagisi hari migwi y'ibintu birenga ku 10 bizoduza kwa matagisi harimo n'igitoro kizoduga hafi ibice birenga 200 ku ijana.
Uyo ni Gabriel Rufyiri, umukuru w'ishyirahamwe rigwanya isesagurwa ry'amatungo ya leta ni giturire, avuga ku nteguro y'itegeko rigenga amafaranga leta izokoresha mu mwaka uza. Imwe mu nkuru tubafitiye mu kanya. Mbere ko tuja mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini, reka tubashikirize ayavugwa hirya no hino ku isi nk'uko bisanzwe twateguriwe kandi tugiye kuyashikirizwa na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Inama y'ishyirahamwe mpuzamakungu ni ijejwe amahoro n'umutekano ku isi yarakoranye mu mwiherero ejo ku munsi wa kabiri ku kibazo cya Sudani nyuma y'aho igisirikare kiri ku butegetsi gitangaje umugambi wo gutunganya amatora inyuma y'aho ciciye abantu bashika 40. Ubudagi n'Ubwongereza bwasabye ibiganiro byihuta ku bwicanyi bubera i Khartoum, aho abajejwe umutekano basamburiye imirwi y'abari ko bagira imyiyerekano yiyamiriza ubutegetsi bwa gisirikare. Ubudagi buranegura umugambi w'akanama ka gisirikare karongoye igihugu muri Sudani wo gutunganya amatora mu mezi 9 ari imbere, mu kuvuga ko icyuka atari cyiza kugira hatunganywe amatora muri icyo gihugu. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres ku munsi wa mbere yaraneguye ikoreshwa ry'ingufu ry'abajejwe umutekano muri icyo gihugu cya Sudani, agasaba ibiganiro byongera gutangura kugira ubutegetsi buhabwe abasivile. Abantu barenga 2,000 ngo nibo banduye ikiza cya Ebola muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo, byatangajwe n'umushikiranganji w'amagara y'abantu w'icyo gihugu. Abantu 3,046 barafuye bagaca batuma ico gihugu kija mu mwanya wa kabiri ku bantu bishwe na Ebola muri kahise kisi. Ku munsi wa mbere uwo mushiranganje yavuze ko abantu 539 bavuwe barakira ico kiza. Umushiranganje avuga kandi ko kurwanya Ebola byafashijwe n'umutekano wiyongereye. Ku bwitorokanizo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP, abakozi 5 bari mu bafasha kurwanya icyo kiza nabo nyine ngo barishwe n'imihari yitwaje ibigwanisho. Igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU cita ku mpunzi ya Sahel kiragabisha ko abantu bagereranywa n'imiliyoni 5.4 babangamiwe n'ubugaragwa muri Somalia bagiye kuzobura ibifungurwa mu kwezi kuza mu gihe atacokorwa cihuta cyo kurokora ubuzima bwabo. Sahel yashikirije ko ubugaragwa bwatewe n'ihindagurika ry'ibihe buriko buriyongera ku rugero runini muri Somalia. Haiseli vuga kandi ko ubugaragwa umaze gutuma abantu bashika 5,000 bata ingo zabo muri uyu mwaka. Aya makuru y'ubwo bugaragwa ashikirijwe mu gihe abanyesomalia bariko barasubirana inyuma yo kuva mu myaka 2 bari bamaze mu bugaragwa bwaheze mu mwaka w'2017. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umwe mu bashinga amateka umugambwe wa Republikani w'umurwi ujejwe ibibazo by'ubutungane asaba ko hatangurwa kumviriza abashobora kuba bazi ibyo babiriko birategurwa n'Uburusiya mu gushaka guhungabanya amatora yo mu 2020. Umurepublikane Doug Collins aserukira Leta ya Georgia mu nama nshingamateka yabisabye mu rwandiko yashikirije umukuru w'uwo murwi. Collins yibutsa ko amatohoza yakozwe n'umucingwamanza adasanzwe Robert Mueller yerekanye ko amatora yo muri Amerika akibangamiwe n'abanyamahanga bafise intumbero yo kuyahungabanya. Inama nshingamateka ya Amerika yarumvirije abatari bake ku kwivanga ku Rusiya mu matora, ariko abashinga amateka ntibahengeshanya gusaba ko hari ibindi bikorwa byokorwa mu ntumbero yo kuzitira ntihagire ikindi cyongera gukorwa. Perezida Donald Trump yaratangaje ko asa n'ugiye gushyira mu ngiro ibyo yemeye ko azoshyiraho amatagisi yo ku bice bitanu kwijana ku bidandazwa byinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bivuye muri Mexique. Trump yashikije ivyo naho abategetsi ba Amerika n'aba Mexique basanzwe bari i Washington mu biganiro kuri ayo matagisi hamwe n'umuti wabimukira baca muri ico gihugu ca Mexique bagana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Harakoze cyane mugenzi wacu Aloise Bigirimana kuri ayo makuru avugwa hirya no hino adushikirije. Tuibutsa ko turi no kuri site yacu internet aho mushobora kuronka yandi makuru n'ibiganiro. Adresse yacu ni wezitatu@radioyacu.voa.com.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba nikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva isahindwi gushika isahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Muri komutega amatwi radio ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubunaho ni wa mwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi. Ishirahamwe Olicom rwanye isesagurwa ry'amatungo ya Leta. Nigiturire risaba inama nkinguza amateka y'u Burundi kutemeza integuro y'itegeko rigenga amafaranga leta izokoresha mu mwakuza. Iyo integuro yemejwe n'inama nshinga amateka mu ndwi heze. Iryo shirahamwe ryigenga riyinenga ibintu byinshi harimo kongera amatagisi ku bintu biri hafi nka byose byankenegwa mu buzima bw'abanyagihugu. Rivuga ko ije kongera ikibi mu kindi kuko abarundi benshi basanzwe babayeho nabi. Mugenzi wacu Eloge Wirikane zaratubwira ibindi.
Ishirahamwe Olicom ryemeza ko muri iryo tegeko ryemejwe n'inama nshinga amateka bigaragara ko atakuri kurimwo kubera leta yavuze ko ryerekana ubwigenge bw'igihugu mu bijanye n'ubutunzi. Nk'uko umushikiranganji w'ikigega ca leta Domitien Ndiho kubwayo yabisiguriye abashinga amateka kuwa 29 ukwezi guheze aho bariko bararyemeza. Umukuru wa Olicom Gabriel Rusiri yabwije ijwi rya Amerika ubwoko bw'amatagisi burimwo yemanga ko bohonyanga ubwigenge bw'abarundi.
Nk'ubu turaza raporo Cour des Comptes yasohoye igahereza inama nshinga amateka mugo ntagire na kimwe kivugwa ko bigaragara neza yuko amatagisi hari migwi y'ibintu birenga ku 10 bizoduza kwa matagisi harimo n'igitoro kizoduga hafi ibice birenga amajana 200 kwijana. Tagisi izo bivuye ku mamodoka ashaje hafi ibice birenga 80 kwijana. Amafaranga azova ku bintu bizoba bivuye hanze cyo bita mu gifaransa droit de douane birenga 67 kwijana. Amafaranga azova ku bibintu amazu ayabapangisha n'amafaranga azova kwa ya masosiyete nayo ni baradugije ko amafaranga badugije ibintu byinshi cyane ngatoshobora kudodagura ngo duheze tukabona yuko aya matagisi yose ari amatagisi aza kuniga umunyagihugu asanzwe akenye.
Uwo munyagihugu hari n'ayandi matagisi atari makarindiriye kurihishwa
hejuru y'ayo matagisi. Hari amatagisi arenga 13 twavuze yuko mwishirahamwe Olicom yohagarikwa kubera twe tubona neza yuko ari amatagisi anyuranye n'igwashingiro duhereye ku ngingo ya 70 aho bavuga yuko ikintu bita contribution cyangwa ifashanyo leta isaba mu gihe habaye ikiza mu gihugu. Ntituzi rero ibibiza byabaye kugira ngo bashire amatagisi arenga 13 anyuranye n'amategeko. Twibwira tukabona ko ari ubundi busuma ubundi buryo leta yatoye kugira ngo biba abanyagihugu ku mugaragaro riva. Icyo twasaba nuko naho tuzi ko bigoye inama nkuguza amateka ku itaravyiga yora bitwayisabye ikabikuraho mugabe kibazo nuko baramutse babihinduye nabonewe cyabakugwa kubera rero nabo bucu usanga bajya mu bintu byo guca ivyo gufungura usanga atarakimwe babivugako.
imbere yuko bagiye cyo bayivuze ko muri Oricome hari n'ikindi kibabaza kurusha
nitegeko mu byukuri tubona neza yuko ari nzira imwe abari muri leta nabo bakorana benshi bakoresha kugira ngo bibe abanyagihugu aha nohera ko ibintu bita uburusho buhabwa abo twita abanyamitahe cyangwa abagwiza tunga baza ngaha mu Burundi aho twebwe tubona neza ko mwitegeko bashiramwo imiliyari 18 mugabo uko umwaka uheze dusanga leta yakutanze uburusho burenga amamiliyari 100 hari n'igihe mbere arenga 150 nk'ubu uyu mwaka barengeje gushaka kubice amajara 350% murumva kwivya ari ibintu by'akamara maza ugiye kuraba rero uburusho abantu babuhabwa usanga ari babasuma bikomvyo biba leta biba abanyagihugu biciye mu masoko adaciye mu mategeko
kubashinga amategeko 113 umwe rudende ni batemeje iyo tegeko ni Fabien Mancija nino yabwiye itangazamakuru impamvu nyamukuru yabimutumye
imvo nyamukuru ikomeye nuko amafaranga yose y'amatora yatswe abanyagihugu ku nguvu itegeko ryashyizwe mu mushikiranganji hagati mu gihugu umushikiranganji w'ikiga cya leta barishyizeho birengagije imvugo shingiro ingingo 164 ivuga yuko ibintu byose bisaba amafaranga abanyagihugu bica mu itegeko nanabajije umushikiranganji icyo acaramutumye yibihuta ngo ribibwirizwe kimwe n'amashinga amateka ica kabiri banditse ko ari amafaranga atangwa ku bushake bw'abantu ariko sindika twavuganye yose imyidogo iri mu banyagihugu mu banyishikorera imishahara bakaswa amafaranga ku nguvu kubera yuko atakundi bagira mu gihugu hagati ku nzu ku muhana amafaranga atozwa ku nguvu je ushobora kwemeza itegeko riho nyangira mu banyagihugu ariwe naje guserukira no kuvuga yuko nanavuze mbega nti umunsi bwo kwitwara ko mwaho nyanzi bwirizwa muriteguriye kuburana no kurihinda icyo yakabaye muzo wa mwatejo abantu bazo babitware icyo kibazo mushikiranganje ndacyashoboye kuronkera inyishu
naho leta ya Burundi ivuga ko ibice 84% by'amafaranga izokoresha zova hagati mu gihugu ihangiro kukaba gushika ku bice 100% mu myaka iri imbere Oricom ibona ko iyo ari imvugo ya politike no kwiyamamaza kuko idashobora gushikana n'ibice 60% by'amafaranga ikeneye ibicishije mu makori n'amatagisi gusa imbere yuko yafasha leta bayitera umugongo hayava hagati mu gihugu mu mafaranga ikoresha ku mwaka yarenga gato ibice 50% gusa eroje uri kaneza Nairobi ijwi rya Amerika
banywanyi bijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 2961 69. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 2952 3994. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 351 99 85. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ijwi rya Amerika isamira niri Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini arabandanya tuje mu Rwanda. Komite mpuzamakungu y'umuryango utabara imbabare CCR itangaza ko muri aka kanya ifise abana bashika ku 1000 baburanye n'imiryango yabo. Uyu muryango wemeza ko abenshi muri abo bana bagera kuri 108 ari abana b'abarundi barondera ababyeyi babo. Inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kabuyi i Kigali mu Rwanda.
CCR niyo yatangije gahunda yo guhuza abana baburanye n'imiryango yabo nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Uyu muryango wemeza ko wabashije gufasha abana b'Abanyarwanda bagera ku 20,000 bagahuzwa n'imiryango yabo. CCR ariko ivuga ko nubwo abana b'Abanyarwanda bagishakisha imiryango yabo bagabanutse kuko ubu buri mwaka bakira abana bagera ku 20,000 ariko gifite akazi ko guhuza abana b'Abarundi ndetse n'abakongomani batanye n'imiryango yabo. CCR ivuga ko kugeza ubu ibarura abana Barundi bagera kuri 108 baburanye n'ababyeyi babo n'abagera kuri 200 b'abakongomani. Bwana Felix Karekezi ni ushinzwe guhuza abo bana n'imiryango yabo muri Seyiseri asobanura uburyo bakoresha.
Igihe habaga ibibazo mu Burundi hari abana benshi bagiye bahungira mu Rwanda abandi bahungira muri za Tanzania aho Seyiseri basanga mu nkambi ikaba registra tugashaka imiryango yabo mu gihugu baturutsemo, haba mu Burundi cyangwa muri Congo, hanyuma bamara kumenya imiryango tukazabahuza. Tugatanga amatangazo kuri radio, niba bafite information nkeya ishoboka yadufasha kumushakira umuryango, turabikora n'ubu ngubu. Icya mbere dukoresha cyane ni ayo mafoto dufite. Ikindi twifashisha kugira ngo dushobore gushakisha imiryango, nubwo bigoranye, hari uburyo bushyashya turimo gukoresha bwa elektronike bw'iterambere, ku buryo n'ahantu hatagirwa mu mashyamba hakure muri za Congo nk'urugero, ukoresha uburyo bwa elektroniki bwo kwandika ubutumwa bufite n'ifoto. Ni uburyo bwihuta cyane, ku buryo iyo message uyanditse, iyo ubutumwa bwanditse ugashyira n'ifoto ugahita ufotora umuntu, dukoresha smartphone, iyo message irihuta ku buryo irarigeze aho umuntu aherereye.
Uyu muyobozi avuga ko mu Rwanda umubare w'abashakisha imiryango yabo wagabanutse cyane, kuko mu myaka 94 kugeza 2003 bahuje abagera ku 20. Karekezi avuga ko kuva muri 94 kugeza 2003 buri mwaka bahuzaga abasaga 300, mu gihe muri iyi myaka bahuza abana batandukanye n'ababo bagera kuri 20 cyangwa 10 no munsi yabo. Gusa Karekezi avuga ko hari ubundi buryo bubafasha, nk'iyo umwana abakibuka make mu mazina yabo mu muryango we. Urugero ni urwa Madamu Muhawe n'Imana Yvette watandukanye n'ababyeyi bafite imyaka 6, akaba yarabonye umuryango we amaze kugira imyaka hafi 30 nubwo atazi neza igihe yavukiye.
Ubwo urumva nyine najyaga ngambirira gushaka umuryango, nabiganeza nk'umuntu akanca intege akambwira ati reka ibyo byararangiye. Nyuma rero ejo bundi mu kwa 8 nibwo umuntu yanganirije arimo ambwira ati uzi ko hari umuntu wabonye umwana bari baramubuze, yabonye wabo ari umugore n'ababyaye 3, ati yaragiye atanga itangazo muri Seyiseri. Nanjye rero ndavuga nti reka nzajye undebe amazina ya papa ndayana, ari nyazina ya musaza wanjye, ndakiye kubwa ari byo banditse. Nyine ngiye kumva numva nyine barampamagaye, kurumva bahise babaha nimero yanjye, nyine barampamagara duhura gutyo. Nubwo nyine nababonye ariko n'ubundi miryango yaratatanye, papa ntawe uzirengero rye, mama we ndabizi ko yapfuye, kuko yapfuye tugeze ahantu biti mu Bwongo turi kujya muri Congo.
Muhawe n'Imana avuga ko yaje i Kigali atazi ko ariho umuryango w'utuye, akahamara imyaka isaga 15 atazi ko afite umuryango kandi utamuri kuri, kugeza ubwo yaje kwegera Seyiseri ikamufasha kumuhuza n'umuryango we. Muhawe n'Imana watandukanye n'ababyeyi bafite imyaka 6 nk'uko agereranya igihe yavukiye, yabwira Ijwi rya Amerika ko yongeye kubona umuryango bafite imyaka 30 ndetse abyaye 2. Seyiseri ivuga ko kugeza ubu imiryango ifunguye, ndetse igasaba n'ababaraburanye n'abana babo ko nubwo imyaka yabishize ari myinshi batakwiheba, ko ari ubwo bigishoboka ko imiryango yakongera igahura.
Iyo umwana yatwegereye cyangwa umubyeyi yatwegereye ashakisha umuryango, iyo kese ntabwo dushobora kuyifunga. Turayereka nubwo twamushakisha tukamubura, ariko nta nyuma y'igihe bijya bibaho yuko bagaruka bakavuga bati mwongere muturebere, ugasanga barabonanye cyangwa information yabonye makuru mashyashya na waraza kadufasha katubwira ati cyagenewe narubwiye ko aherere muri aka gace, ariko nabonye makuru mashyashya ko atakiraho ngaho yagiye hanaho. Ayo makuru rero nayo yaradufashe, niyo mpamvu umuntu wese badusabye ko tumufasha guhumuza n'umuryango we, ntabwo kese ntabwo tuyifunga, ikomeza ifunguye kugeza igihe tuzamubonera umuriro.
Seyiseri maze guhuza abana basaga 20,000 biganjemo ab'Abanyarwanda baburanye n'imiryango yabo muri Jenoside, ubu ikaba irimo gushakisha abana b'Abarundi n'Abakongomani bari mu nkambi zo mu Rwanda ariko bakaba batabana n'imiryango yabo. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Amakuru kwa radio ijwi rya Amerika arabandanya. Turacari mu Rwanda, igihugu cy'u Buyapani cyaraye gishikirije imfashanyo impunzi z'abarundi bahungiye mu ikambi ya Mahama aho nyine mu Rwanda. Iyo mfashanyo igizwe n'imfungurwa zifise agaciro k'amadolari y'Amerika agira ku miliyoni. Izo mpunzi zirashima yamara zikavuga ko n'ubu inzara ikiri nyinshi. Ni inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Ambasaderi w'u Buyapani mu Rwanda Takayuki Miyashika yashikirije ko imfashanyo giye guciwe cahaye impunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya Mahama izotuma bamara iminsi baronka ico bafungura n'ibigori, ibiharage n'ifu y'ubuyi.
We know that there is a big need in this camp. The population is growing.
Ati turazi ko hari byinshi bikenewe muri iyi kambi kuko n'abantu babandanya kwiyongera. Nahacu rero kugira icyo dukoze mu gufasha abatishoboye. Ibyo dutanze bifise agaciro ku miliyoni w'amadolari ya Amerika. Bizofasha cyane cyane abagore bibungenze, abana bakivuka, hamwe n'abandi bana bakiri bato babayeho nabi.
Children in a very serious condition.
Iyo mfashanyo yashikirijwe ishamwe mpuzamakungu PAM rigaburira impunzi. Ubuserukira PAM mu Rwanda umufasoni Edith Hens arashima, akemeza ko ivyo biribwa bizotuma abantu abo nikora kurusha abandi muri iyo kambi bahatorera akoyokwe.
And you can see here behind us that we bought food commodities with it.
Ati murabona inyuma yacu imifuko myinshi y'ibiharage, ifu, ubuye n'ibindi. Tuzobikoresha mu bice bitandukanye harimo injyaza misi yose z'impunzi, kugwanya canke gukinga ingwara zituruka ku gufungura nabi mu bana bato, hamwe no kugaburira abana ku ishuri.
Of malnutrition, and it's also used in school feeding programs.
Murabo bantu nikora bijejwe ko bazobukura mucibo harimo abagwanya ingwara zidakira. Abo ijwi rya Amerika ry'abasanzwe Mahama bariko barahabwa ifu y'ubuyi. Batubwiye ko ifu baronka ari ntica ntikize, bagasaba ko yokongerezwa.
Harerimana Gabriel Kabatezi Floride.
Aha twaje gufata ubuyi bw'intuze bw'abagendana ingwara zidakira. Twebwe bakaduha bitatu n'umusu canke bine. Baduha ibyindwi zibiri nyene mugante bigeramo. Ya twari dukeye.
Tuje gutora ubuyi. Baduha ibiro bitatu n'amagarama 536.
Ure ibyo biha abana?
N'ubwanjye kubera ndwaye. Nubaduhaye ubwo iminsi 14, ubwanjye nshobora kuvuga ngo nshobora nko kunywa ibikombe bitatu ku munsi kandi nandikiwe ibikombe biri ku munsi. Ubwo urumva bibaye bike nyine ndihangana nta kundi. Byongerewe nabyo byaba karusha.
Tubona twebwe babyongera ariko biterwa n'iminsi nyine baba baduhaye. Ariko kuri twe kumva babyongera kubera ko abari ibyanjye nyine by'uburwayi bwanjye.
Imahama ubu iruhande ry'ibiharage, amavuta, umunyu n'ibindi basigaye bahabwa n'amafaranga 500,400 y'u Rwanda ku mpunzi imwe imwe kugira ngo bashobore guhindura imfungurwa bakigurira n'imboga. Yamara userukira izo mpunzi z'abarundi Pasteur Jean Bosco kwibishatse avuga ko ayo mahera ataco abamarira kuko ari make.
Ubisanzwe umuntu yandika 500,400 ku kwezi, rero kugatwe k'umuntu kwezi kose murumva yuko biragora cyane. Tubivuga turi ko turagerageza gusaba kugira ngo turabe yuko twoduga amahera kugira ngo tugire icyo twakwifasha. Turabe ko umuntu yoheza naho bidakunda, ariko tugerageze turabe ko hari cyo hinduka. Turabona kuko ibiciro biguma biduga, ariko amahera ni make ku muryango iyo umuntu usanze amahera ashobora kuronka mufasha ukwezi nakwiye.
Kuri ico cifuzo c'impunzi ubuserukira u Buyapani mu Rwanda yagize ati,
there are so many problems and honestly speaking,
ingorane turazi ko ari nyinshi, ariko tuvugishije ukuri uburyo dufise ni buke. Yamara tugiye kubishikiriza leta y'u Buyapani, gutyo tuzovugane n'igihugu cabakiriye hamwe n'abandi bafasha muri ico gisata c'impunzi kugira ngo turabe ico twakongera ko mu bigenewe impunzi.
We are going to find a wonderful solution.
U Rwanda rwakiriye impunzi z'abarundi zirenga 71,000, abarenga 60,000 bari muri iyo kambi ya Mahama, mu gihe abandi baba mu bisagara bitandukanye cane cane Kigali. Pierre Clavin inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Shuti banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo nakurikira ibigano byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22 radio ijwi rya Amerika radio yanyu
Radio Ijwi ry'Amerika isamiraniri Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda dukubitire muri Congo abanyeshuri bo mu nkambi y'impunzi ya Lusenda mu buseruko bwa Repubulika ya Demokrasia ya Congo bagera ku 200 biga imyuga bavuga ko babangamiwe no kutagira ibikoresho bijanye n'imyuga biga ndetse no kuronka aho bimenyereza imyuga bariko bariga ni inkuru y'umenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ingabo
Abanyeshuri biga imyuga y'ubukanishi gusudira ndetse n'ububaji aho twabasanze muri centre yo mu Rusenda bari kwigira mu mazi atatu asakaje amashitingi bamwe bicaye kudutebe bakunze kwita udusonga bugari abandi nabo bicaye ku biti by'imbaho nta mwambaro w'ishuri bafite abarimu bari kwandika ku bibaho by'imbaho kimwe mu bibazo batugaragarije aba banyeshuri biga imyuga n'ubukene bw'ibikoresho bifashisha mu myigire yabo
dufise ikibazo cyaho twigira hameze nabi hari insecurity bo ntabwo hubakitse neza kandi turi impande y'ububare impande y'isoko urumva abantu baguma bahaca urujya n'uruza bigatuma natwe dusamara tutari bufata ibyigwa neza kubwo ko batugeranja cyane bo turafise ikibazo cy'ibikoresho kuba turiko turiga teori ariko ata pratique turiko turakora mu byo twasaba yuko batuzanira ibikoresho ndetse tukanakora na pratique kuko ni nayo ikenewe cyane gusumba ibindi byose ni nayo mbona yo tugira ikimaze gusumba bo turi kwiga mekanike ariko gushika ubu ngubu nta modoka tubona twigira ko nta byo kunyonga ivyo byose ntavyo dufita ndetse nibikoresho dusanzwe twakoresha mu bintu byo gusambura ama motel nibindi ivyo byose ngivyo nta kintu nakimwe dufita bare kubitwigisha theory
je nga ku ishuri turafite bibazo byinshi kuko imuzu zacu nta nimuzu dufise urumva turi munzu bisaba ko baduye imuzu zakazi bakaduha n'uturato tukorana mu magaraje urumva Nituzoza twambara imuzu no munsi ejo tutahe cyafuye nituzora n'indi twambare.
Kubwa Salvatore arimo bari mu bigisha abanyeshuri biga imyuga n'abashimangira ko iki kibazo cy'ubukene bw'ibikoresho byifashishwa kubiga imyuga gihari muri inkambi yo mu Rusenda ariko ishiramwe ryadra rikaba rimaze kugura ibi bikoresho bijyanye n'imyuga byatangije muri inkambi yo mu Rusenda.
Ndi umwarimu nangaje na Adra iri sutene na ase kugira ngo tuforme abarifije. Kubera ucusanga hari abagize ingorane nyinshi mu gihugu cy'u Burundi bijyanye n'iby'intambara benshi ntibabashije kwiga abandi nabo barize mugabo bagereyo batize baca baraba ko babona umengo nta kazi bafise bakora mu nkambi kubera birirwe bazunguruka abandi bayerera abandi bikaviramo n'ubusuma acyo gituma bavuze ati mbo tuforome ibintu by'amamete acyo gituma tugure centre de formation Adra mu nkambi kugira ngo tuforome sudaje miniseri na mekaniki batubwiye ko ibikoresho byamaze gushika ibara akabana biguze biri bara kurumba bategeze kuzobizana muyo semaine prochaine
bamwe muri abo banyeshuri batagize amahirwe yo kurangiza amashuri yisumbuye bari mu buhungiro muri inkambi yo mu Rusenda ni mu majyepfo y'umujyi wa Uvira bamvuga yuko bahisemo gukurikirana imyuga kugira ngo bazakemure bimwe mu bibazo bahura nabyo muri inkambi gira neza Fabrice yego umwuga wo gusudira
je nahise mu bintu bya sudire kubera yuko ejo canke njye nzokora imijyango y'ivyuma canke amadesha y'ivyuma bivanye no kungene aya maonje azubari karubakira abantu nanjye usanga banyangije bavuga ati ingo abana mwaforumwe na Hadra kugira ngo mukore imijyango y'abafije y'ivyuma
hatunga imana Ismaeli nawe yego umwuga w'ubukanishi
turiko twiga mekanike dufite cyizere ko ejo dushobora kuzomenya tukazofasha umujyango wacu Ndeke tukagira uko twitunga.
Ishiramwe rya Dara ryatangije amashuri y'imyuga kuri abo banyeshuri 200 muri gahunda yo gufasha impunzi z'abarundi kwigira. Ndore ko irishiramwe rimaze umwaka ryigisha rigatanga n'ibikoresho ku mashiramwe y'abahinzi, abacuruzi, abarobyi ndetse n'abadozi bari muri inkambi yo mu Rusenda. Vedaste Ngabo kubwije ijwi ry'Amerika mu Rusenda mu ntara kivu majyepfo.
Turagushimiye cyane Vedaste kuri iyo nkuru aho ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha turashimiye bagenzi bacu baduteza amatwi muri hose cyane cyane abari kuri mbuga nguruka na bumenyi kuri Facebook ndashimiye Facil Gebeyahu yamfashije mu buhinga bw'ivyuma mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka ndabashimiye mwese munsi mwiza